Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku munsi wa kabiri nkuko bisanzwe tubashikiriza ikiganiro kiraba ahanini ubuzima, ibibazo, amagara n'iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabahaye ikaze mwese mu kiganiro cy'uyu munsi.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi ku nshuro ya mbere ku mugwa mukuru wa politiki mushasha w'igihugu igitega hariko harategurwa ihiganwa ry'abigeme bita abamisi. Iryo higanwa ririko ritegurwa n'ishirahamwe Ingoma Event rihurikiyemwo imvukira zo mu ntara ya Gitega. Muri aka kanya iryo higanwa rigizemwo n'abigeme 26 bose bariko bahiganwa izina ry'umukobwa mwiza, umukobwa w'ubwenge kandi umukobwa w'akaranga kurusha abandi. Ibirori nk'ibi ni bishasha bimaze igihe gito bitanguye kwibonekeza hagati mu gihugu cy'u Burundi, aho mu minsi yahera hari haheruka kuba izindi higanwa nk'izi mu ntara ya Kayanza na Ngozi. Miss Ingoma ihiganwa rigiye kuzobera mu ntara ya Gitega ririko rifatwa mu mugongo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Madame Angeline Ndayishimiye. Ijonjora rya mbere ryabaye ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka w'2020. Ijonjora rya kabiri rigiye kuzoba itariki 13 z'ukwezi kwa 11. Miss Ingoma wa mbere muri bose azotogwa ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka w'2020. Ibirori bizobera mu gisagara cya Gitega ahitwa Cercle d'Alliance. Mbega iryo higanwa ritunganijwe gute? Izoshigikira ryongere rifashe guteza imbere umwigeme w'umurundikazi mu buhe buryo? Ni bimwe mu bibazo tugiye kuganira n'abarongozi b'umugwi uriko urategura icyo gikorwa cha Miss Ingoma. Umutumire ni Alfred Hakizimana ayoboye igikorwa cy'ibirori bya Miss Ingoma. Twatumiye kandi na bamwe mu bigeme bari muri iryo higanwa. Twatoye kuganira na bamwe cyane cyane bavukiye bongera bakurira mu ntara ya Gitega kugira batubwire imico y'iyo ntara canke ubuzima bwaho muri rusange. Abo turi kumwe no munsi ni Anna Niyera, Keti Bigirimana, Vanessa Ishimwe na Krista Himbazwa. Turaza guha kandi akaryo abandi ba Miss nabo nyene bashobora gushikiriza amazina yabo hamwe n'icyo babona bafise kizobafasha kandi kibaha amahigwe y'ukuba umu Miss Ingoma w'uyu mwaka mu majwi baturungikiye. Reka rero tutarinze kurandira twakire abatumire bacu. Mushinganahe Alfred Hakizimana, ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Imigo murakoze cyane, nanjye ndabaramukije mwese aho ijwi rya Amerika.
Ego, Anna Niyera kaze neza.
Murakoze cyane kumikaze mu radio ijwi rya Amerika.
Keti Bigirimana, nawe tuguhaye ikaze.
Murakoze cyane.
Krista Himbazwa kaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane.
Rero nkuko twabivuze ni higanwa rya mbere ribaye ngaha mu ntara ya Gitega aho mu Burundi hagati. Mushinganahe Alfred, dutangure kuri mwebwe muyoboye iki gikorwa, twongere tubahe ikaze mu kiganiro nk'umurongozi w'uru rubanza, ukaba uri n'umusore cyangwa umugabo abantu batamenyereye cyane ko ari bo bategura ibintu nk'ibi, vyakujemwo gute, wabitanguye gute? Turazi ko ibirori nk'ibi by'abamisi ari nka bishasha cyane cyane hagati mu gihugu, byakujemwe gute?
Ego, murakoze cyane. Ubwa mbere bwobwo ndambanje gushimira iradiju rya Amerika cyashoboye kubona ibi bikorwa turiho turakora. rigashaka kumenya byinshi kuri byo. Ego hanyuma kugira ngo niyumvire iki gikorwa jewe bwa mbere bwo bwosanzwe nkuko mwabivuze mvuka mu ntara ya Gitega, hanyuma nkaba maze kubona ibikorwa byinshi bimaze kuba mu ntara zimwe zimwe, nk'ibyabaye nka Miss Burundi bateguriye i Bujumbura, Miss bise ku Gasaka canke iyabaye mu Kayanza. Hanyuma ivyo bibaye vyose ndavuga nti intara yacu ya Gitega ubu n'umugwa mukuru wa capitale, ni kuvuga capitale politique, kandi uno munsi kuva na kera narindi mu ntara ya Gitega abantu benshi ntavyo bazi, yatanguye kuba niyo yatanguye no kuba capitale y'igihugu cy'u Burundi. Hanyuma nagwa gasore ni yavuka abantu benshi ntavyo bazi, kandi intara ya Gitega ifise ico nokwita histoire canke akahise gakomeye cyane ku mu byo nokwita mu buzima bw'igihugu, turavye ingene byagiye birakurikirana kuva kera. Intara ya Gitega mbona ko ari intara ikomeye cyane, ndavuga nti ikintu kibuzemwo nuko hobamwo umunsi mukuru canke icyo nokwita evenement nk'iyi ishyira hejuru umwigeme canke umukenyezi. Mu Burundi hariho umugani waciwe kuva kera yuko umwigeme ari canke se umukenyezi ari inkingi y'iterambere. Turabona neza yuko gushika ino saha igihugu cy'u Burundi kiriko gitera imbere mu bice byinshi, ariko birakenewe yuko n'umwigeme nawe agira hashitse, cyane cyane duhereye mu ntara yacu tuvukamo Igitega. Nivyo rero byinshi, Igitega hari amasite turistike menshi, ibigo canke ibyo nokwita ibibanza ndangakaranga byinshi cyane abantu batazi. Twashaka rero nico gituma twanateguye nuko tuzonahaca tukavyerekana kugira ngo abantu baje gutembera n'Igitega babone ubwiza bw'intara yacu ya Gitega n'igihugu cyose cy'u Burundi. Mu majambo make n'ibyo n'ibyo nashatse nabonye navuga nti ibi bintu birakwiye ko bijya habona kugira ngo abantu bamenye neza intara ya Gitega kahise kayo, kugira ngo uko iyo umenye kahise niyo uri kuraja niho uco hatora. Ego
abo bigeme, ego abo bigeme ni bagukomera amashi kubona wabaye uwa mbere gufata ico gikorwa kugira ngo muteze imbere, cyane cyane ku kintu gihambaye bavuze cyo guteza imbere no kumenyekanisha umwigeme uwo ngaha mu ntara ya Gitega ateye ate ameze gute, ukamwereka igihugu cyose n'amahanga, ni igikorwa gihambaye. None nk'uko wabivuze ngaha Igitega hariho ibibanza bitandukanye ndangakaranga, ukaba wavuze ko umwe mu mcungu ya demokarasi y'igihugu yavukiye ngaha mu ntara ya Gitega. Iryo zina Miss Ingoma Joba najyo nyene rifise isano nuko gushaka kwerekana akaranga kiyo ntara.
Ego murakoze cyane, nivyo nkuko mubivuze twise Miss Ingoma kubera ingoma ivuka mu ntara ya Gitega. Ingoma ivuka mu ntara ya Gitega ari abantu benshi batari batabizi, kandi murazi neza yuko ingoma turetse yuko nuno munsi yamaze gushika nimba ntihenze umenga uba barayishyize mu bintu byo nokwita muri UNESCO nk'ikintu cy'inyungu y'isi yose, sinzi ngene nokivuga mu Kirundi. Hanyuma intara ya Gitega niho havuye ingoma, burya ahantu havukiye ingoma cyane cyane abantu benshi ntibabizi bibaze ng'ingoma yavukiye mu Gishora, ariko mu Gishora bajya n'aba artiste nabayivuza cyane, ingoma yavuye ibukirasazi niho hantu ha mbere hatanguriye kuvuga ingoma, niho havukiye ingoma. Ibyo byose tuzobishikako. Kandi mu Burundi naho hari ikintu kicishije ibintu abantu benshi batazi, hagi ingoma igereranywa n'ibintu byinshi. Bwa mbere bwo ingoma igereranywa nico nokwita ubutegetsi mu rurimi guno munsi. Ingoma ni nganje. Murazi neza yuko umwami haserutse hategeza kuvuga ingoma. Icyo ni cyambere. Kigira kabiri, ingoma burya igereranywa n'umwigeme. Hajya burya ibice by'ingoma, ibihimba by'ingoma byose bigereranywa n'ibihimba by'umwigeme cyangwa iby'umukenyezi. Hama imirisho nayo n'umugabo. Icyo gituma hajya atamugore avuza ingoma. Nimwe bavuze mwibaza ngo nuko twabashize inyuma, nta muntu yo kwivuza. urumva rero ni ibintu byinshi cyane ingoma n'ikintu kiri gifise insiguro ikomeye cyane ku mwigeme no ku ntara ya Gitega wanashima no ku gihugu cyose isi yose murazi yuko zishitse ingoma ko bazihurumbira rero nashatse no kugira ngo n'abarundi cyangwa n'abandi bantu benshi batari bazi cyari cy'ingoma muri iki gikorwa cyacu turiko turakora batahura icyari cyo ingoma nico gituma twayishitiriwe umwigeme ha mwigeme nayo murazi ko ari umuntu adasubirizwa mu bintu byose aba mwiterambere cyangwa
ibintu byose. Urakoze cyane n'ibyo koko byuvuze byerekeye ingoma. Ingoma ni ikintu gihambaye ku gihugu. Kubipfuza kumenya byinshi kubijyanye n'ingoma umwe mu bahinga b'amateka Patrice Ntafatiro kandi akaba aramunyagitega nawe nyene arafise icyo abivuga ko nk'uvyo n'ibyo wari kurasigura byerekeye ingoma n'ibihimba by'ingoma kubijanye n'umwigeme cyangwa umukenyezi. Murakoze cyane. None iri higanwa ritunganijwe rite? Ritunganijwe rite? Twumvise yuko hari amajonjora atandukanye ariko muri make sigurira abatazi ingene bizogenda uko biriko biragenda byifashe gute?
Ego icambere cyo twarahejeje icyo no kwita amajonjora ya mbere ariyo no kwita mu kinyamazuru preselection yabaye itariki 9 z'ukwezi kw'icumi mu 2000 nyene na 2000 haraciye ukwezi kumwe biheze hanyuma mu itariki 13 naho turiteze kandi ikijonjora rya kabiri ariyo no kwita demi finale hanyuma itariki 19 z'ukw'12 naho tuzogira icyo no kwita finale ariyo majonjora ya nyuma ni naho rero tuzoba twatewe n'iteka nkuko yabitwemereye kuva mu ntango adushigikiye umutamukanye w'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ariho azoba yashitse kugira ngo uyu mwigeme wa mbere azoba abaye uwa mbere w'incabwenge kandi w'umunyakaranga ariho azomwambika ikamba hanyuma akamushikiriza n'akaganuke k'uwo munsi k'uwa mbere tuzomuha imodoka. Ego
birahambaye cyane, birahambaye. Ndumva ko imodoka atari ikintu gisanzwe, nagashimwe kadasanzwe na gato kandi kubona bazokwambagwa bazokwambikwa uwo mudari canke urugori canke icyo bazokwambika cyose kuri uwo munsi bakacambikwa n'umutambukanye w'umukuru w'igihugu naco nyene n'ikintu gihambaye cyane. Ariko rero duhindukire gato dutangure tuganire nabigeme nabo nyene. Ndazi abantu benshi barafise amatsiko yo kumva amajwi yabo canke n'ivyumviro vyabo hama turongera tugaruke kumushinga nahe Alfred nkuko twabibamenyesheje turi kumwe n'abigeme bane Anna, Katie, Vanessa na Krista. Abandi muraza kumva amajwi yabo mu kanya kari imbere ariko reka tubanze tuganire n'aba turi kumwe ku murongo wa telefone. Duhere kuri wewe Anna, uraho neza aho mu ntara ya Gitega, wavukiye he, ukurira he?
Ndaho neza, navukiye mu Magarama, ngurira hajya nyene mu Magarama.
Ubuzima bwo mu Magarama bwari buteye gute, bwari bumeze gute muri make kuri wewe?
Ubuzima bwo mu Magarama bwari bumeze neza cyane kubera bo mu Magarama mbega n'abigitega bose bari barafise urukundo, bari hamwe.
Ikintu umuntu aba mu kindi baba mu yindi ntara atobazi kiri imagarama yoza yaje Gitega yorondera canke ahantu yoja gutembera ni he mu Magarama?
Mu Magarama ni quartier nyene isanzwe abantu basanzwe babamwo, kintu ki abandi baba badafise mu kiri ni Gitega hose nuko hariho ubumwe, urukundo, barafasha bari hafi na hafi. Hama hafi yo mu Magarama hariho ijya Musée National de Gitega, mu zindi ntara barashobora kuza kuraba Musée National y'Igitega kandi hariho n'ikibuga cy'indege nacyo ni kiri hafi y'iyo quartier bo byose barashobora kuza bakabiraba.
Viza cyane, murakoze. Duhindukire kuri Keti, nawe wavukiye hehe ngaho Igitega, ukurira hehe?
Murakoze. Je navukiye aho bita Nyamugari, hama nkurira aho bita Nyabiharage.
Ubuzima bumeze gute ku batahazi, ku batarahaja? Niyo wigiye hameze hate?
Oya, siho nigiye, gusa bon si kure cyane y'ishure ryaho nigiye. Nahantu abantu babanye, ba, ba, no kagwe muri ko kwegerana sanga bafashanya ibintu byinshi. Donc ni nigwa rukundo nyene anahejeje kuvuga ugasanga abantu ico umwe adafise arashobora guha uwundi. Donc ni muri gwa rukundo nyene. Ego nico nahabonye.
Ndumva ku bantu babiri deja gitega harangwa n'urukundo. Vanessa, nawe wakuriye he muri he quartier mu kahe gace k'intara ya Gitega?
Jewe navukiye aho bita ku Mugoboka. Ndi komine ya Gitega nyene. Ariko agati bakita mweya. Naho navukiye kandi ni naho namaze amashuri yanje ya sixieme.
Imweya abantu barahumva cyane imweya. Hariho iki abantu borondera baje imweya hazwi cyane nico bari nkigike?
Imweya nahantu hariho akayaga keza, hariho ibiti byinshi, hameze neza, ushaka nko kuharukira urashobora kuharukira. Hameze neza,
ni byiza cyane. Ishure wize ko imweya yitwa ngo iki?
Hariho iyitwa enemweya. Narayize icyema guhera setiyeme gushika dixieme.
Murakoze cyane. Turaza kugaruka nawe ku bindi byinshi by'ubuzima bwawe ngaho mu ntara ya Gitega. Krista, nawe wavukiye he uba hehe?
Je navukiye aho bita Nyamugari. Ariko nakuriye muri quartier bitwa Musinzira. Neza na neza aho bita muri quartier Sinar.
Hoho hameze gute Sinar kuwavuye kumbure nko mu ntara ya Kayanza canke ahandi? Abo habona iki bo kwitega iki iyo bahashitse?
Ni quartier navuga ko irimwo hopital, hopital regional de Gitega. Kandi ni hafi y'ahari prison. Kandi hakaba hafi y'ahari ishure paramedical. Hakaba ari hafi y'ahantu hari ishure bita Atene. Ngize ko abantu benshi ngira bararizi. Ariko kandi ni quartier nziza cyane, iteye neza rwose.
Ni byiza cyane. Ni byiza cyane. Numva yuko abantu batahazi bagiye gutangura gushaka kuza mu ntara ya Gitega, bakaja Magarama, bakaja Imweya, bakaja ndi bazamuvuze mu Nsinzira.
Yego.
Ni henshi cyane ko mure bashobora kuzotangura kumenya kuko muri benshi muva ahantu hatandukanye muri iri higanwa rya Miss. None tugarutse kuri Ana, twari twahereye ko wewe wakuze ngaho mu ntara ya Gitega, ndakeka warashoboye kuronka kanya ko kuhagendera no kujya mu makarita atandukanye mu bice bitandukanye. Intara ya Gitega ifise ibihe bintu wishimira muri make, ibintu ubona bishobora kwifasha gutera imbere kurusha byo bari nk'ibi?
Murakoze cyane. Ama nko twako turavuga twese, nibaza nta mwigeza kuvuga ikintu kibi ku ntara ya Gitega. Intara ya Gitega ikintu shambe ciza kiranga nuko rukundo, nuko kuntu bashira hamwe ikintu bagihurumbiye baragihurumbira ugasanga byagenze neza. Rero ikintu cambere dufise nk'iteka mu ntara yacu ya Gitega cyateye n'iteka Burundi bwose mu mahanga, n'ingoma. Ingoma yavukiye mu ntara yacu ya Gitega. Iyo ntara ya Gitega ikimenyekanisha Uburundi mu mahanga. Ico ni kimwe. Ikindi naco, turafise ibibanza ndangakaranga. Hariho iyo Musée National de Gitega nababwiye, hariho n'indi mize itari kuri centre y'ahantu bita mu Gishora. Hoho nuko hariho abantu bahavugiriza ingoma, vraiment harateye igomwe, hameze neza, kandi iyo ugiye ari mu gihe cyo kuvuza izo ngoma usanga ari ibintu byiza cyane, kuko musanga aho bajya bavuza ingoma bakazibavugiriza mukanezerwa, mukagira ibihe byiza. Ego, nibyo muntu ake nuvuga sinobimara ibyiza by'Igitega ni byinshi cyane.
Ariko kandi nabajije ikintu coba cofasha kuhateza imbere kurusha cyanki kintu coba kitameze neza ahantu hose hamarakantu umuntu avuga ati akanye ko hinduka, ikintu ubona cyo hinduka cyo bari nk'iki?
ikintu cha mbere cyo teza imbere ntara yacu ya Gitega ni uko twoha gaciro iryo teka dufise kuba igintara ya Gitega yatumye Uburundi bwose buvugwa mu makungu twobi profita sinzi ko nabivuga mu kirundi twobi profita ama tukabihagaciro bikwiranye hama bikatuzanira ba abaturiste barukera rugenda
yego
bakaza mu ntara yacu ya Gitega
yego
byotuma ntara yacu itera imbere
okay.
Nayo nivyo bibanza ndanga karanga mu gihe byo byateguwe neza bikaringanizwa mu buhinga bwa none kandi n'ubu uko bimeze ni sawa cyane ariko birashobora no kunagurwa ni sawa nahone hama bigatezwa imbere bigatuma abo batoriste baza mu ntara yacu ya Gitega mbega turi abanyagitega bisigura ko umutoriste ahera kurya w'ingozi w'ubujumbura w'umakamba n'ahandi hantu mu zindi ntara zitari z'Igitega rero twobanza tugatuma abo bandi baza hama kugira ngo nabo hanze y'igihugu bazoze
ego keti nawe ndaguha kajyo kukwishura ico kibazo nyene cerekeye ico ubona wishimira cyane mu ntara yanyu ya Gitega nico ubona kuri wewe co tera imbere kurusha canke co nagugwa co bariki
ego murakoze ico nishimira mu ntara ya Gitega nuko itambere na mbere nkuko anayabivuze boniho nuvuga niho histoire y'u Burundi akenshi byinshi muri ibyo usanga biri Gitega donc bibi Gitega niho umunsi umwe bigeze kumbwira yuko ariho umwami mwezi Gisabo nimba ntihenze yahunze avuye Murambi donc kubera ko abazungu bari bashaka kumwica bakamuhungisha agahungira Igitega ni mu Gishora ndibaza ego aja mu Gishora baramunyegeza donc ataguma ho nyene aratwarira imyaka itari mike cyane ni nkiteka kwibuka ko ibyo bintu byahabaye mu ntara yacu hahava abenshi mu batwaye abenshi kwa Gasore Kamatari donc ego ndabishima cyane hama ikindi gikwiye guhinduka turakeneye cyane nkuko Alfred yabivuze abakenyezi turakeneye cyane abakenyezi donc abigeme bashobora kuba bohagararira abandi bagashobora kuba bokora ibikorwa imbere igihugu cyacu province yacu hari byinshi cyane umuntu ashobora gukora donc bakaba novuga bakaba creative kandi mu kuba creative ni kwa kundi nyene hariho ego hariho abahungu barakora abagabo barakora mugabo ibaje niyo abigeme n'abakenyezi boronka umuntu donc ashobora kuba kuba inspira bakumva yuko bashoboye cyane bagakora ibindi uribaza yuko mbega province ya Gitega igihugu cyo tera imbere ku rugero rungana gute
yego wakoze cyane tubandanye twakituha karyo na Vanessa wewe icukundira iyo ntara yawe wavukiyemo wakuriyemo nico ubona cyo ifasha kurusha nikiye
Jenda kuda inara ya Gitega kubera ko irimo abantu bakunda gukora bakunda gukora barakunda kwiteza imbere n'ikivyerekana ni twebwe twashoboye kujya mu irihigano kugira twereke abandi ko bishoboka kandi inara yacu ya Gitega ifise abantu bashoboye ibintu bashobora gukora bakagira ama competition kandi bakayatsinda undi ndayikundira ama mbona yuko Gitega yogira yokwameliora nuko abigeme bajya aho usanga barahevye kwiga ashatse kubera ingo zitandukanye ugasanga ntibaciga ariko bakaba bafise umwete bakaba bafise ivyiyumviro bashaka gushira mu ngiro eh bakaba hama rero umuntu akaca abaha support no akakereka ko bishoboka nabo nyene aho batize bashobora kuronka bashobora gukora ikintu ko hari abantu babiyumvira
ni byiza hama Krista nawe uhakundira iki iyo ntara yawe ubona icoteza imbere kurusha co barikiye
intara ya Gitega ikintu ndahakunda cyane nuko ifise histoire nini ya cyane novuga yuko ibintu byinshi muri histoire y'igihugu cyacu biri i Gitega kandi uyu mwaka twaragiriwe twaratewe iteka umukuru w'igihugu ava mu ntara yacu numva arico arivyo bintu numva nishimiye cyane hama icokogwa kugira ngo intara yacu itere imbere nuko twese twohaguruka abakenyezi bien sûr cyane cyane tugakora tugateza imbere Gitega tutarabye ikitsa nk'ikiriya tugakora ibikorwa bijanye n'iterambere kandi tukongera twubaha n'akaranga kandi tukagendera nibyo murakoze
yego
bakunzi baradijwe rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7 Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4 Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0 n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9 ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
ngaruke kandi akabazo ukaza kwihuta cyane nakerekeye akaranga nkuko uheraheje ubivuga Krista ana akaranga wewe wavutse ababyeyi bawo bakavuga bakakwigisha canke n'ikintu wamenye ukuze akaranga wagiye gutangura kubona kamaro kako ryari nibande bakakwigishije
murakoze akaranga mu bisanzwe akaranga uri mu rundi kati okay kandi wigitega precisement wigitega ibya karanga twabisanga mu bavyeyi babanye ugasanga n'indero batwigisha yerekeranye na karanga ariko kugira ngo jewe personnellement abyinjiremo nuko twagiye ishure bakabitwigisha mu ndimburo mu kirundi bakabitwigisha tukamenya hayerme vyari byo then uko umuntu agenda arakura akaca agenda aradekuva ibyiza n'agaciro twebwe abigitega dufise kubyerekeranye karanga
Keti wewe kuri wewe ikintu mukaranga k'igihugu kitotakara co bari nk'ikihe wewe ubona gihambaye rimwe na rimwe kumbure dusanzwe tukizi canke tugikoresha canke tutagikoresha muga ubona kitotakara co bari kihe gaketi
Ese kiwanze ni basikari ikintu coroshe cyane umu kintu kitotakara urumva ni yangoma nyene irata hari kandi uko isiguri ibintu byinshi kandi bikomeye nitegereza numva ahubwo numvuga gute ko barakamara amaza itakaye tasubiye kuvugwa kuko ni ikintu musanzwe power nyene numvuga gute ego nico takara mu isanzwe
nivyo igihugu coba kibuze ibitari bike coba kibuze byinshi Vanessa wewe icubona mu karanga k'igihugu cy'u Burundi haba mu mamanza haba mu migenzo ubona nawe ikitotakara kumbure nk'umunyagitega nawe ngira ngo bavuga ingoma mbwa ikindi cyo bari nk'iki
ikintu jembola kitotakara mu banyagitega no mu Barundi nuko bogumana akanovera k'igihugu cyabo bakaguma just bakagikunda urukundo rw'igihugu cyabo kuko biri mu karanga bakajyoherwa no kuba bari abarundi bakajyoherwa n'ibintu byabo byose nyine icyo munabi batotakaza.
Krista, nawe warigishijwe ibyerekeye akaranga ugikura canke wabyigiye ku ishure n'ababyeyi babikwigishije akaranga watanguye kugashima ryari?
Akaranga natanguye kumvira mu mashure, ababyeyi ntibabivuge ko cyane gose, ariko mu mashure niho nakije kandi ndakamenyera. Ego nibyo.
Ikintu nkunze kuvuga ku bigeme cerekeye ugufashwa mu iterambere ryabo no mu gufashwa mu bintu bitandukanye, n'umukenyezi aba yaragufashije kubona yuko na wewe ushoboye. Ndashaka kumenya abakenyezi mu buzima bwanyu canke mu buzima bw'igihugu boba babafasha muri ibi kugira ngo mubone yuko koko mushoboye. Ana, duhereye kuri wewe, hari umukenyezi haba mu muryango wawe canke mu gihugu canke mu binyamakuru ubona w'umurundi kazi akwereka yuko ushoboye yo bari nkande?
Mu barundi kazi ni bakeya kandi nabo bake jese nabamenye cyane. Nico gituma twashatse guprofita iyi okazion yo kuca muri iyi evenement ya Miss Ngoma kugira ngo twebwe dutangure tugaragaze ibyiyumviro byacu, hama dushobore gushika kure, gushika aho tuzobera akarurira abandi nk'uko warumba dije. Ariko hariho umwe anyaspira yitwa Lydia Sekera, arimwo mu bintu bya football. Yarabaye yaragize yaramenye agaciro afise, amenya yuko n'ivy'abandi bariko barakora abishoboye, amenya yuko ashobora no guseruka muri bijya bintu by'inkino bya federation. Ari hakuhaje aravuga reka ndabyimwo nanje, kandi ubu aratubera akarorero kubera arabo umurepresentante nk'umupasoni ari mu bintu nka biriya.
Krista, nawe uba ufise uwo urabira ko canke uwo uhora wiyumvira yuko ushaka kuba nkawe, canke wowe uba muri make ubona uti ujya anye aratwereka yuko dushoboye yo barinde?
Bon, personnellement novuga yuko atabumvise benshi cyane, ariko uwunyaspira cyane ntari mu bintu by'abamisi mugabo ni Francine Niyonsaba, kuko ntaraba ibyo bantu benshi bakunda kuvuga ngo ingene ameze. Araha agaciro cyane ukuguru kwiwe kandi kuramushikanye kure. Rero birantuma nanje mvuga nti iki kintu kiri muri jewe numva ngomba gusengura hanze kugira shobore kumotiva abandi batonya banje bari nyuma. Cyane cyane ndabira kuri we. Ego,
umva ko bahari mu gihugu. Hama Vanessa, wewe hari uwo ufise haba mu muryango wawe canke mu gihugu urabira ko rimwe na rimwe?
Murakoze. Jewe hariho uwo mfise ndabira ko c'est une femme forte. Uwahoze ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yitwa Bucumi.
Nibaza ko bigenda biracika, wabuze Madame Denise Bucumi inkuru nziza.
Ego. Niwe nari mvutse ukuntu akana ko ari mu femme leader, ukuntu adatakaza espoir, ukuntu ari umukozi nawe nyene cyane. Turabibonera kuri hirya fondation ukuntu yagize, ndamurabira ko akambera akarorero cyane. Murakoze
cyane. Keti, sinzi ko noba nakubajije ico kibazo nawe nyene, ndumva umengo sinari bwashikire ngo tubwire uwo urabira ko.
Ego, jewe novuga umukenyezi ndabira ko w'akarorero n'umubyeyi wanje, mama wanje, ndazi ukuntu yatanguye donc akiri kuva akiri inkumi yarambwiye, ubu ndabona hageze. N'umuntu iyo yiyumviriye ikintu agisikako, urumva aragwana ku buryo ashobora kugisikako. Kandi novuga ni wa muntu ashobora ku nubwo gute mwitaho mu kinyarwanda ni nkunda kuvyumva abyaza umusaruro muri duke afise
no mukinyarwanda
ego haraho yavuye haraho gejeje ubu nshobora kumurabira ko ntavuga ngo ndashaka kuba nka mama ariko cyane cyane ndavuga ngo ndashaka kuzomusumbya.
Ndumva ari ibintu bihimbaye cyane kuko abo bakenyezi bose muvuze n'abakenyezi batubera akarorero gahambaye cyane gose, haba mu buzima bwacu, haba mu buzima bw'igihugu. Abo muvuze koko n'abakenyezi bakomeye bahambaye ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamakungu. Mwavuze Lydia Sekera, muravuga Madame Denise Bucumi Nkuru Nziza, muravuga Francine Nyonsaba, Kitty yavuze mama wiwe. Ni ikintu gihambaye cyane kandi kinezereje kumva.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Reka rero duhe akaryo abandi bigeme bagenzi banyu nabo nyene batashoboye kuronka amahirwe yo gushobora kuba muri kino kiganiro, naho nabo nyene twabiyumviriye. Reka nabo nyene tubahe akaryo kugushikiriza icyumviro cyabo n'amazina yabo.
Niera Anne, candidate numero 26. Mu kirundi bavuga ngo uwambaye ikirezi namenya ko cera. Mu gihe umurundi kazi ahari hose yomenya agaciro afise, yomenya uburyo ashobora gufasha mu iterambere ry'intara yacu bishoboze no mu gihugu cacu, usanga ibintu byose biteye imbere. Murakoze.
Na mahoro Odrenda Irindiriye, nimero 23. Uko bwiko kenshi ko si impano zo kuba umukobwa muserukizi, nicyo cyampaye ingufu zo kujya muri Miss Ngoma. Ikindi nacyo mfise, ndizeye umushinga wanjye cyane. Murakoze.
Nitwa Majanili Giraneza. Kintu cyashobora kuba mu mahirwe yo kuba Miss Ngoma, kuko ntumye ikintu mu guteka atiyo genge kandi nizeye imana ko izomufasha ikamujya imbere ugashobore gutahukana icyo yigana.
Amahoro, nitwa Dustael Dushime, nkaba ndi umwe mu bakobwa batewe iteka ryo kuba mu ihiganwa rya Miss Ngoma 2020 ryateguwe na Ingoma Event. Ego cyane, ndifite icyizere yuko nzoba Miss Ngoma 2020 kubera ndi umukobwa mwiza kandi wakaranga kandi aciye ubwenge. Ikirushijijeho mfise umugambi mwiza. Murakoze.
Nitwa Wiyaga Bernice. Icyo mfise nishimiye kizoma amahirwe yo kuba Miss Ngoma ni umugambi ifise ujyanye no gukundisha abigeme na cyane cyane abigitega gukora utuntu twabo. Icyo umuntu yishimikiza kugira atore umugambi, naho umuntu aheza agakura umudahe kugira ngo atanguze uwo mugambi.
Izina ryanjye ni Ingabire Lise Megan. Nkaba ndi mu ihiganwa rya Miss Ngoma 2020, nkaba nambaye inomero 11. Hama ikintu cyotuma bantora muri iri higanwa ni umugambi wanjye, kuko ari umugambi mwiza uzotuma intara yacu ya Gitega itera imbere kandi n'abayirimwo bagatera imbere. Murakoze.
nitwa nikuze Marika Helen hama ikima amahigwe yo kuba Miss Ngoma 2020 nuko cyambere ndizera uwo ndiwe aho novuga ndafise inguga ingufu eka ndetse nishaka hanyuma icya kabiri nuko ndizera umugambi wanje n'umugambi mwiza umugambi uteze imbere intara yacu ya Gitega eka ndetse ugateze imbere n'igihugu murakoze
nitwa Dushimi Tila Ivani nkawa ndumukobwa novuga nti wakaranga nkankwije ibyangombwa byose bituma nogwa nka Miss Ingoma cyo kimwe nuko mfite imigambi myinshi cyane yerekeza ku bakobwa kugira ashobore guhinduka babe abakaranga ego
nitwa Sieriteriteka kuri jewe ikimpa amahigwe yo gutogwa nka Miss Ngoma nuko icambere ndumuntu akunda guha intumbero ubuzima bwiwe ica kabiri ndumuntu ajica ashaka ndetse akanamenya ingena gishikako ica gatatu ndumuntu aji ahashaka kugera ndetse nahagomba kugeza abandi murakoze
Mwaramutse nitwa Nyue Yankana Adelange Nicole ico ndi canke fise kimpa amahirwe yo kuba Miss Ngoma ica mbere nuko mvuga Igitega kandi ndi umunyakaranga cy'ubwenge nongeye ko ku migambi nzoshira imbere ndi umuntu ashiri ku bute kandi ashishikara mu byo akora byose ndahimbagwa iyo nkoze ikintu kigafasha abandi cyane cyane abagore kigashobora kubateza imbere murakoze
nitwa Ingabire Henri Chancel icyo mbona ndi kimama yego yo kuba Miss Goma nuko ndi umukobwa aciye ubwenge akunda karanga ashoboye afise ukwizera muri we atigira shikinege ikindi mbona kimama yigwe nuko afise umugambi mwiza wo guteza imbere intara yanje no guteza imbere igihugu murakoze
Mwara mwuru nitwa Dorin irakoze nkaba ndi mwigana rya Miss Ngoma 2020 ama ikintu mbona ndi cyane fise kimama yego kuba Miss Ngoma nuko icambere na mbere ndi murundi kazi nkaba ndi umunyakaranga nkaba nshiye n'ubwenge bya siyo ama nkaba mfise n'imigambi y'iterambere ku gihugu cyanje murakoze
ndabaramukije nitwa Vani irakoze kubanda umurundi kazi avuka mu ntara ya Gitega ivyo ni bimwe mu bimpama higwe yo gutahukana ikamba rya Miss Ngoma ikirushirijeho ni migambi ifise yo guteza imbere intara yacu ndabicishije mu mpano nyinshi zindimwo kugira ngo nugwaruka abigeme tubone ko natwe dushoboye ndetse dufise uruhara runini cyane mu iterambere ry'intara yacu ndetse n'igihugu murakoze
nitwa Habimana Clara Kani ikintu nizeye ko kizompa amahigwe yo kuba Miss Ngoma nishaka ubukerebutsi nihaye ihangiro ku kintu ngirizwa kugishikako byongeye sanzwe ndumunyamuderi bisikura ko menyereye kuja imbere y'abantu benshi murakoze cyane Imana ibahezagire
ndabaramukije nitwa Ishimwe Martin kandi nimero 18 mu bahiganwa kwa Miss Ngoma 2020 ikima mahiko yo kwa Miss Ngoma icambere n'icyizere mwifiti ikindi nuko nujuje bimwe mu bisabwa kugira ube Miss aretse kuba umwigeme mwiza aciye ubwenge kandi w'umunyakaranga murakoze
amazina yanje ni Nibitanga Ange Gloria jewe ndabona ko mfise amahirwe yo gutsinda muri Miss Ngoma kuko ubwa mbere ndazi icondi ndazi ikingenza muri no competition kandi ndafise ikintu nzotanga kugwaruka na cyane cyane kumwana w'umwigeme murakoze
salut nitwa Iradukunda Rita Vanilla kuri jewe ikizoma mahigwe yo kuba miss nuko mbona ico sombi jabandi bigeme bari muri rijya higanwa ndi umwigeme aciye ubwenge ashoboye kandi ari determine ivyo bintu bitatu ni navyo byatumye nja kwiyandikisha muri rino higanwa kandi ndabyizeye cyane gose ko bizoshikana kuri kitagitsibo cha miss goma 2020 merci
nitwa dushimirimana Bodin ikintu fise mbona cyo mamahirwe cyo kuba Miss Ngoma 2020 nuko ndumuntu akunda kugira imigenderanire n'abandi bantu ndumuntu yubaha umwizigirwa yihangana ababaye abandi eka mbere ndumuntu akunda imico n'imico kama y'igihugu cyacu ashaka kwiteza imbere nk'umwigeme muserukizi
nitwa Keza Dorsi nkaba ndumurondikazi nkaba fise imigambi myiza cyane kandi iyo migambi niyo izotuma mba Miss Goma nivyo nizeye kandi ndita ko bitsoba
abo rero bakaba ari aba Miss nabo nyine batashoboye kuja mu kiganiro cy'uyu munsi ariko nabo nyine murabumvise murabamenye muramenye ibitari bike kuri bo mushoboye kuronka mu minota mike cyane twari dufise kugira ngo nabo nyene bashobore kumenyekana tugaruke ku mushinga ntahe twatumiye mu kiganiro ari nawe ayoboye ibi birori vya Miss Ngoma bigiye kubera kandi biko birabera mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu umugwa mukuru wa politiki w'igihugu cy'u Burundi Hakizimana Alfred niwe turi kumwe turumva yuko ibi birori bishigikiwe kandi biko bifatwa mu mugongo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mwotubwira mu buhe buryo muri kumukorana nawe mu buhe buryo ariko abafata mu mugongo
ego murakoze cyane ego ubwa mbere bwobwo murazi neza yuko ari we abigeme bavuze abantu mwababajije abantu gutanga ko karorero nagira ngene ndabamenyeshije yeza yuko uwa mbere umumisi wa mbere yatanguye guserukira Burundi avuka igiteka sizina mwe ko mwari mubitse witwa Esther Kamatari niyo yatanguye kuba misi mu Burundi kuva Burundi bwitwa Burundi hanyuma kandi hariho na kanja nini avuka mu Giswahili ari bavyibagi ku masene yose yagiye ko ariko araririmba mu mahanga yagenda yambaye imiguru wazi yambaye imyambaro y'ikirundi nijwe njangira ko ndababwira nti nyimba ari ikintu cy'ambere tudashaka gutakaza mu Burundi ikintu cy'ambere tudashaka gutakaza ni ikintu cyiswe inyambaro urya umwambaro niwe werekana karanga muntu niwe werekana identite y'igihugu umwigeme amaze umwimu kugira ngo ubone igihugu inyene gihagaze neza umwinyimico yacu uraba imyambaro turifuze neza yuko ababigeme bazo kwigisha abandi bigeme imyambaro ya kera kandi nabone rimwe rimwe naho twateye imbere tuze turabyibagira tumenye yuko igihugu cyacu cy'u Burundi dutaye umuco wacu kiba kimaze gutaye identite biba bihetse egome hanyuma mwambagije kucerekeye n'ukuntu adufasha nyenicyubahiro umutambukanye mukuru w'igihugu jinsi umvira uyu mugambi naramushikiriye naragerageje ndamushikira hanyuma icyumvira aragishigikira aravuga ko ari cyumviro cyiza cyane hanyuma aremera yuko adufata mu mugongo none munsi gukino saha turi kumwe turavugana nabo yaduhaye mubamufasha nuncengeraho nakajyo kumushimira mvuga yuko yobandanya ashigikira kuko icyo gikorwa ni igihugu cy'iteka gitera iteka igihugu kandi gitera iteka n'abakenyezi muri rusangi wo mu ntara yacu ya Gitega n'imu gihugu cyose ni naryo bya mbere iganwa nk'iri ribaye mu Burundi rigahagarikirwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu no kuvuga yuko nawe nubwiwe yabonye yuko hageze ko umwigeme yohaguruka kugira ngo dushobore gushika ku ntambwe ishimishije kubigeme dusaba bigeme beza abaci ubwenge biga amashuri meza kugira ngo tuboneke haboneka abandi abafamily de bavuye mu Burundi turetse abo badondaguye dushaka ko baba benshi hamwe bagwira bakaba benshi cyane ku buryo gihugu cyacu kivugwa neza mu makungu muri byinshi egome
Ego ni byiza cyane ngerageze no kuvugira abigeme turi kumwe no munsi mu kiganiro bavuze abakenyezi babona kuri bo babafashije zo kuvuga yuko Madame Esther Kamatari canke Madame Kajanine nabo nyene batabashigikira canke batababona nk'abakenyezi bo bafasha muri byinshi ariko nibaza kandi yuko generation yabo ishobora kuba batari ko barayishimika ko bayiraba cyane kuko nka Francine Niyonsaba n'umwigema kiri muto byoroshe kurabira ko kurusha nka Esther Kamatari canke Madame Kajanine ariko nivyo bava ngaha mu ntara ya Gitegana ibintu bihambaye cyane kubona bashitse kure cyane ku rwego rw'amakungu bagaserukira igihugu kuri urwo rwego none nk'ibibazo bimwe bimwe mugenda murahura navyo nkiganwa nkiri nabandi baje imbere yawe bahura navyo mu mahiganwa nkaya kuko ntitwoshoka tuvuga yuko abarundi bose bavyakira neza abarundi bose babikunze canke bavyemera zimwe mu ntambanyi ntizoba ari nkuko utavyakira uwasanze ari nkizihe muri rusangi
egome intambamye ya mbere no uvuga yuko ikomeye ni ntambanyi y'uburyo abarundi benshi ibi bikogwa nk'ibi ntibara nibaza ko benshi bataratahura akamaro kavyo na cyane cyane nko mu ntara ya Gitega iryo ry'Amerika kogwa nk'iki kibaye benshi ntibarabitahura hari ha bari kubavyumva n'abatavyumva muri cyo gihe rero murazi ko bisaba uburyo bwinshi bisaba imyiteguro miremire n'uburyo burebure bisha bitugora mu bintu bya amasponsor bajya baza kudufata mu mugongo baraza mugabaza bukebuke canke bakaza nabi nabi hanyuma kandi kubera bataba babona ndibaza inyungu iri nyuma iri imbere umva rero baza bukebuke hanini ni ivyo ego ibindi ikindi nacyo cyabaye kwikivuga ko cyabaye nk'ikibazo ariko kitari kinini iya nabigeme byarabagoye kuza kwiyandikisha nabone byarabagoye gatoya bakabaza ibibazo byinshi kwera nabone batari babimenyereye ariko gushikino saha nibaza ko bahavuye baza ariko igikorwa na uvuga gihambaye twabonye cyagiye kutugora ni kibazo cerekeranye na nabaza kudufata mu mugongo nico gusa hanini ibisigaye nibaza ko uko imisi zogendera za tukabereka kamaro kavyo tukabereka inyungu ziri muri ibi bikogwa cyangwa abavyeyi barungitse abana babo muri ibi bikogwa hari abana twaragize ibintu byo kubigisha kwitunganiriza ubuzima bwabo nk'uye bazotaha n'utazoba yambaye yarose kajya gashimwa zotahana inyungu nyinshi mu bintu nk'ibi azoba yabayemwo no mu gukurikira ndibaza abigeme bazovyita abacanka abavyeyi bahamagarira abigeme gukurikira ama competition nkaya kuko atuma abakobwa buguruka ntibobona yuko ikintu cihuti guhajije amashuri ari kuja kubaka ari kurondera umugabo gusa nkuko biri mu ma no kwita mu mugenzo kuva kera mu bigeme bwo barundi kazi bakabona neza yuko umwigeme ashobora guheza amashuri hanyuma akitunganiriza ubuzima hanyuma ivyo navyo bikurikira vyo gushinga urugo nta kibazo ariko akarushinga afise nawaho yigejeje nico gituma rero dusaba ko uno munsi dusaba tuti umwigeme aciye ubwenge no kuvuga guca ubwenge abari umwigeme yize kandi w'umunyakaranga no kuvuga yuko rero ushobora guca ubwenge kiga amashuri ukaba umudogiteri cyangwa umuprofeseri cyangwa ukaba umushefu d'entreprise hanyuma kandi ukongera ukaba n'umunyakaranga ntutakaranga k'igihugu cyacu cy'u Burundi ubwabo kandi ukiteza n'imbere muri byinshi ugateza imbere umuryango ugatera iteka igihugu nk'abo bafasoni duhejeje kuvuga ba kera badutanguriye kandi bashyitse kure isi yose ibazi nk'abarundi kazi
ego urakoze cyane kuri icyo uvuze cerekeye akaranga kandi muragishimika ko cyane muri competition muri rihiganwa ryanyu angerageje kuvugira abavyeyi nk'umuvyeyi amahiganwa nkaya aratera makenga make kumbure atari na make makenga menshi kuko ibintu by'abamisi tumenyereye kubibona mu banyamahanga tumenyereye kubibona kuri television kandi hariho n'igice cavyo mu mico y'ikirundi bitemewe ndiko ndavuga kuvyerekeye guhena abavyeyi benshi barafise amakenga yuko abakobwa babo bagiye muri ibi abigeme babo bagiye muri ibi babagiye guhena hoba hariho igice cyo kubahenesha canke cyo kuzohena kirimwo kumbure abavyeyi barashaka kubimenya
ego mwe murakoze twebwe nka ingoma event twateguye irihiganwa rya Miss Ngoma icivugo cacu nyamukuru twacise ndi umunyakaranga. Ni nacho gituma no muri preselection ya jonjora rya mbere duheruka kugira twerekanye abigeme bacu abamisi bisharanye nabo twokwita aba invite twa twabise ikintu twokwita yo cyo giteramo twa twacise meet miss no kuvuga kubonana n'abamisi twari twabambitse inyambaro y'ikirundi twabafungiye n'igitambara byari ibintu biteye igomwe. Nivyo abigeme ubwabo ntibibaba barabibona biba bibiri bishasha kuri bo mugabo tudashaka kwerekana kaka novera kikirundi kiwacu. Twe twavuze tuti ni nacho gituma muri bane bajya batatu ba mbere hamwe n'ujya mu minsi azoba yabaye akundwa na benshi bita populaire bose tuzobambika impuzu z'igiti. Ni kuvuga dushaka kubereka akanovera kikirundi kuburyo umukobwa canke umwigeme umubonye ukamubona ifoto utazorinda kubaza ati umwigeme niyo mu gihugu kiye. Burya inyambaro zose burya ziritandukanya ubonye umuzorabe abigeme baba canke abafasoni baba barabukazi bose baritandiya baritandira bagashira ikintu mu mutwe bagafunga mu maso umubonye nturinda kubaza ngo urya no muki ubuze ko ari umwarabukazi. Nibyo rero nako dushaka yuko igihugu cyacu cy'u Burundi umwige mu mubonye tazorinda kumubaza ngo nuwahehe cumanya neza ubwo nyine yuko ari umurundi kazi. Ni ukuvuga rero yuko atana hamwe ata passage nimwe bazorengana bambaye twa duhuzu duto duto tumwe mwavuze ariko bazoba bikwije neza nk'abarundi kazi bakera. Nacyo dushaka kwerekana twerekane ishusho yacu y'igihugu cyacu cy'u Burundi biciye muri Miss Ngoma.
Utwo duhuzu duto duto twashatse kuvuga ni mamayo de bain cyo bita mamayo de bain mu kirimi cy'igifaransa dukunze kubona cyane mu ma competition ya mamis. Hama none mushinga naye Hakizimana kubijanye n'utushimwe duheraheza dusozera kino kiganiro tubwire muri make mwavuze yuko mu ntango yuko uwa mbere muzomuha umuduga ubundi bushimwe mutegekanyije kuzotanga bumeze gute abigeme bo kwitega kuronka iki.
Ego icambere cyoco iyo modoka yarateguwe yuko uwa mbere ari wazoyironka hanyuma ikigira kabiri hazobaho bamwe bita Dauphine wa mbere hamwe na Dauphine wa kabiri hamwe n'ukundwa cyane abo bose twarabateguriye envelope kandi imeze neza. Hanyuma ikindi nacyo gikomeye abo bantu bose bazoshika muri finale no kuvuga bajya 11 bose bazoshika muri finale bose bazoronka akantu twarabateguriye akantu kuko navuze murabona iyi niyo ama equipe ya kinye equipe igashika muri finale uko bigenda kose bapfuma bakwambika akantu ushobora gusohoka mu kibuga atakintu ufise. Rero twavuze tuti nka Miss Ngoma nta kuntu umuntu yokora amezi atatu ari muri competition hama gashika muri finale natahane n'akantu ragatoya tuzomuha iki umuntu wese zotana akaganuke muri bajya bose bazoshika kuburyo azovuga ataka akantu nagakuye muri Miss Ngoma kugira ngo nabandi no hanyuma abantu bazokurikira guja mu byose zotegura bizokurikira bazoboneye uko ari ibintu by'ukuri bihagaciro umukenyezi. Bisanzwe nuko bimeze nje gituma tuvuga tuti abadufasha babandanye badushikifata mu mugongo n'abanyamahanga bose muri hiye umukundi kigo cyacu cy'u Burundi nimureke kudufasha kugira ngo dutere inteka intara yacu ya Gitega n'igihugu cyacu cy'u Burundi.
Mwakoze cyane gose mushinga ntahe namwe bigeme mwitabire kino kiganiro ndabashimiye cyane gose kuko namwafashe kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika mu majambo make cyane amasegonda make dusozera mushinga ntahe Alfred Hakizimana akajambo kanyu.
Ego murakoze cyane ndashimiye ijwi rya Amerika kuri aka kanya mwaduhaye kugira ngo tuvuge ingene irikanwa ariko raragenda. Ego turabasabye ko mubandanya mudushigikira n'abatwumvise bazaba dushigikire. Ego hanyuma tubandanye duteza imbere intara yacu ya Gitega n'igihugu cyacu cy'u Burundi. Murakoze
cyane gose ndashimiye nawe Ananiera Keti Bigirimana Vanessa Ishimwe na Krista Himbazwa mwitabire kiganiro cy'uyu munsi akigoro kanyu turagashima. Namwe mwese mwaduteza amatwi mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turabashimiye tubifuriza umunsi mwiza no kubandanya muroranirwa mwumviriza radio Mukunda Radio Ijwi rya Amerika.
bakunze baradijwe iyi Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7 Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4 Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 Nao kwa dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9 n'ibice 9 ni radio y'Amerika iminsi yose kuva